mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, mu Rwanda muriko mutwumva kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwebwe muratwumva atankomanzi kuri FM 88.9 ya Radio Ijwi riyobora. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Jwe Diane Nini Nahazwe. Ibanki Nkuru y'Igihugu mu Burundi BRB mu mpfunyapfunyo yemeza ko Abarundi batari bake batarijukira kuziganya no kugurana na biciye mu mabanki. Ibice 12 n'ibice 5% nibo bonyene bafise amakonte mu mabanki atandukanye.
Nashoboye kubaje nka Serina mbitsa gasandugo ntagenda mu murima umuntu wunda kamena umusuma kaza kamena idirisha gatora ka gasandugo tubise nka mahera kabomora harimo nk'ibumba 500 amajana 600 tugasanga bayi izo ni ngorane zisha zishika ku munywaki.
Uyu ni umupfasoni Serina Niyongere umunyamabanga warimwe mu mashirahamwe akorera mu Gifuri mu kubika mu dusandugu amafaranga y'abadashoboye kwitura amabanki biturutse ku mikoro make. Aha asigura ko atamutekano muri ubwo buryo bwo kubika amafaranga. Muri make kandi muri Turki nyamugigima yahitanye abarenga 50 nayo hakujya mu gisagara cha Quebec muri Canada. Umugizi wa nabi yitwaje imbugita yaraye yishe abantu babiri akomeretsa 5. Aya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase. Tuafite n'ikiganiro cyihariye na Musenyeri Antoine Kambanda umunyarwanda wa mbere aheruka kugenwa na papa nka cardinal nikibacike mu mpera ya no makuru. Amakuru ya cirote yahera muri Turki aho abantu barenga 50 bahitanywe na nyamugigima yakomerekeje ababa 900 igasenyura amazu ataramenyekana. Iyo nyamugigima yumvikanye kandi no mu Bugiriki aho abo yahitanye bamaze kumenyekana ari 2. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan yahojeje imiryango yabuze yemera ko abanyagihugu amazu yabomotse baza kuba baregeranirizwa aho leta yabateguriye abandi nabo ibe irabapangira amazu mu mihingo itandukanye mu kurindira ko ibubakira amashasha. Mu bitamenyerewe umushikiranganji wa mbere w'Ubugiriki yahamagaye kuri telefone perezida wa Turki amwihanganisha muri ivyo vyago. Hama yandika kuri Twitter yiwe ko mu bihe vy'amakuba ibihugu vyari bikwiye kurengera amatati bifitaniye bigafatana mu nda. Perezida Erdogan inyuma y'ikiyago cabo kuri telefone nawe yaciye asubiza ubwo butumwa bw'umushikiranganji Kyriakos Mitsotakis kuri Twitter ati ugushigikirana kw'ibihugu bibanye muri bino bihe bisumba byose. Ubwo butumwa abategetsi bahanahanye Amerika yabushimagije ivuga ko bishemeye kubona ibihugu bifitaniye ibibazo vyirengagiza ivyo bidahurije ko mu bihe vy'amakuba bigahitamwo gushigikirana. Amerika yacigira ko yemera ko yiteguriye gushigikira abahuye n'amakuba. Turki n'Ubugiriki twibutse ko ari bihugu haheze igihe bidacanuwaka bivuye ku bibazo bishingiye ku ibahari ya Mediterane biri hagati yavyo. Nena bice ku masonga nkitangura polisi y'igisagara cha Quebec muri Canada yataye muri yompi umugabo yagiriza ko ariwe yicishije imbugita abantu 2 ejo kwa gatandatu mu ijoro agakomeretsa 5. Ico gitero cabereye hafi yakorera inama nshinga mateka cagabwe n'umuhungu ari mu myaka ya za 20 nkuko polisi ya Quebec ibandanya ibivuga. Umuvugizi wa polisi muri Quebec Etienne Doyon avuga ko abo bantu 5 bakomeretse bariko baravugwa kandi bizeye ko bazagukira bivanye nuko bameze. Polisi yirinze gutangaza imyidondoro y'abaguye muri ico gitero ibwira amenyesha makuru ko icatumye uwo musore akora iryo bara kitaramenyekana bagitohoza. Gusa yasavye abanyagihugu kubandanya biyugaraniye mu mazu yabo kugera amatohoza ikiri inyuma y'ico gitero amenyekanye. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda imbere yo kuja mu karere reka tubanze turabe gato aho iby'ubwandu bwa virus ya corona bugeze irya nino ku isi ibitigiri zerekana ko abanduye uwo mugera bibandanya kuduga ubwongereza bugize igihugu c'icenda kivugwamo abarenga umuriyoni banduye nkuko kaminuza ya Johns Hopkins ikora ubushakashatsi kuri ico kiza ikanatanga amakuru yacu kumwanya kumwanya izerekana amaze guhitanywa na COVID ya 19 muri ico gihugu c'ubwongereza bageze ku 46,000 n'645 umushikiranganji wa mbere muri ico gihugu Boris Johnson ejo mu ijoro yahambirije bagenzi biwe bo mu Faransa Ubudagi n'Ububirigi mu kugarukana amabwirizwa yo gutuza ico kiza mu gihugu cose imirimo imwe imwe naho yategetswe kongera kugarwa guhera kuwa kane w'indwi iza muri ico gihugu amashure amasentare abakorera mu gisata cyo kubaka bo bazoguma bakora ukuri kwamye abakoresha basabwe ariko ko abakozi bose bashobora gukorera mu mihana yabo bokorerayo hagataho leta zunze ubumwe za Amerika iracari imbere mu bihugu bivugwamo ubwandu bwinshi n'impfu nyinshi zitewe na corona abanduye barenze imiliyoni 9,100,000 mu ijoro rimwe gusa bashasha banduye bakaba bababa 80,000 abamaze kwitaba imana barenga 200,330 barimo abarenga 850 bashengeye mu ijoro rya keye nkuko kaminuza ya Johns Hopkins iri i Washington ivyerekana muri rusangi ku isi yose abanduye barenze 46,000,000 abamaze kwitaba imana nabo bakaba barenga 1,100,000 mukanyi sase duca twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari amakuru mu karere k'ibiyaga bigari turahera mu Burundi abarundi batari bake ntibarijukira kuziganya no kuguranana vyerekanwa bikavugwa ni banki nkuru y'igihugu cy'u Burundi BRB yemeza ko ibice 12 n'ibice 5% by'abarundi ari bo bonyene bafise amakonti mu mabanki atandukanye abafasoni baracari inyuma ugeranije n'abashinga ntahe ibindi kuri no nkuru ijwi rya Amerika ryateguye riciye ku banywanyi baryo mu Burundi tubisomegwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda
bamwe mu bakozi ba leta baba mu gisagara cha Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi hamwe n'abanyagihugu birimizi bo mu ntara ya Bujumbura bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko kuziganya no kuguranana bikiri ikibazo kuri bo insiguro bose batanga na mikoro make baravye umwimbu baronka umwe mu bakozi ba leta yigisha kuri rimwe mu mashuri yisumbuye mu gisagara cha Bujumbura atashimye gutanga ijwi kuri mikoro asigura ko amafaranga hembwa aharira kuri inzu akodesheje hamwe no kuyunguruza aja ku kazi uwo mwigisha abandanya avuga ko mu kugira ronke icafungura umuryango ufata amadeni mu nshuti no mu bagenzi kuri we ubwo buzima bayemwo bumutuma atabona aho yokura amafaranga ziganya umukenyezi Amina Vyogusenge aba muri komine Mutimbuzi nawe avuga ko impembaronka mu burimyi ataco yoziganya ko
shirahamwe urumukene ryo kuziganya no kuguranana mukurija ngo birakugora kuko nta kuntu wozaza gutiyo tasha vuyeyo ugasuma ukaronka nashira mu shirahamwe ukitamwo kimwe gusuma kuko no kwemera gupfa kubera shirahamwe urumvitamwo kimwe gusa nkaje kubera ta buryo fise nashirahamwe no gendamwe kandi ataco fise nkora cyane cyarira ngaho nyene
ibice 10% by'abanyagihugu nibyo bivise uburenganzira bwo kuroswa ingurane mu mabanki nk'uko icegeranyo cy'umwaka wa 2014 cy'ibanki nkuru y'igihugu kivyerekana insiguro yavyo nuko hanini ibice 80% by'abarundi batunzwe n'uburimyi bituma badashobora kuronka ingwate isabwa mu mabanki vyongeye abaronswa ingurane baridogera amabanki ko abasaba inyungu y'umurengera amashirahamwe amwe mpuzamakungu afadikanije na leta y'u Burundi yaragaragaje gutorera inyishu ico kibazo c'abanyagihugu bato bato kubijanye no kuziganya no kuguranana uhereye mu bakenyezi n'abigeme kugeza ubu umugambi nawe nuze muri kino gihe uri mu minwe y'ubushikiranganje usa n'uwamaze gukwiragizwa mu ntara zose z'igihugu imiryango imwe imaze kuja muri uwo mugambi irashima akarusho ikurayo ziko banyanka Mozi n'inyumba 10 muri zone Rukaramu
ubusanzwe hari ibintu byafashije kuko kenshi nk'umudamu agiye mu ishyirahamwe hari igihe agana ngo 50 cyangwa 100 agacara abo tunadandaza atafasha muri kwa ruko mu gihe udafise umugabo ko twese abagabo turonkera ndimo turonka bise yose cyane ugasanga bigura na amafaranga ari nk'ahantu yumbe se gukota karima katubateje mugenzi wanje na rosa n'inkota ngaba nabwo yaba yamushira hano wacha muri mahahantu bibaye nayo kwera ya itoya amahera mushira hano cyane yatse mu byo byinshi bufasha urugo cyane akabona ko mwera ataka ibi bihari abandi na gasema gura na 2010 kamurafungura hamwe babironga cyoze ukinyeze wawe katakubishira mushira hano
ariko amashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na nubwo ari menshi mu gihugu menshi akorera mu gifuri amafaranga abikwa mu gasandugu abanywanye bakurakuranwa gutahana buri ndugu icanye buri kwezi bivanye nuko ishyirahamwe gitunganije Serena Niyongere umwanditsi muri rimwe muri ayo mashyirahamwe avuga ko atamutekano kuri ubwo buryo bwo kubika amafaranga
Rashuye kubaje nka Serena mbisa gasanduku ntagenda mu murima umuntu wunda kamena umusuma kaza kamene dirisha gatora ka gasanduku tubise nka mahera kabomora harimo nk'ibihumbi 500 600 tugasanga bayi izo ni ngorane zisha zishika ku munywaki
Icegeranyo cy'ibanki nkuru y'igihugu BRB kibandanya cerekana ko abakenyezi bafise amakonti mu mabanki ari bakugeranije n'abagabo ico cegeranyo cerekana kandi ko hari bibanza 71 umunyagihugu ashobora gutorera ko amafaranga haba mu mabanki mu mashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na hamwe no mu maposita ariko rero umuvugizi mu runani rw'amashyirahamwe y'abakenyezi CAFOB nzwe n'Imana Christine asaba ko amashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na yo kwegera abanyagihugu mu makomine
nuguhimiriza ayo ma microfinance ashike ku mitumba ashobora gufasha abo bakenyezi kuneza abakenyezi no kuneza ayo microfinance n'ubu akarorero nka poste iri ku mitumba nyinshi irashika no ku mitumba kure kuhimiriza abo bakenyezi ko bajya muri poste canke bakajya mu microfinance kubera niho nyine usanga batanga amahera makeya kuko ntayo bifitiye na menshi mugabo bashaka kuyagwiza ayo ma microfinance niyo tusaba yuko yoshika ku mitumba hagati kugira ngo ashobore gufasha abo kinyizi muri iyo migambi barimo yo kuziganya no kugurana
abahinga mu bijanye n'ubutunzi bavuganye n'isoko ryacu bavuga ko ukuziganya no kugurana na bitari mu mico y'abarundi kubw'ivyo bahanura ko leta yoshira ingufu mu gutera intege no mu gushiraho uburyo bwo gukingira amashyirahamwe yo kuziganya no kugurana na ashingwa n'abanyagihugu
tuve mu Burundi twerekeze muri Republika Demokarasi ya Kongo mu ikambi ya Murongwe ivugwamo impunzi z'abarundi zitewe ubwoba n'ubisha bwo kunyuruza abantu bwadutse muri territoire ya Fizi abanyuma banyurujwe ku munsi wa gatanu w'indwi heze banyurujwe n'abitwaje ibigwanisho muri bane banyurujwe harimo impunzi imwe y'umurundi mugenzi wacu Vedaste Ngabo aratubwira ibindi
nk'uko bitangazwa n'umuyobozi wungirije wa societe civile mu mujyi wa Baraka Bwana Mutari wa Mlendera Mateso avuga yuko abantu bane bashimuswe bageze Marinde mu birometero bigera kuri 12 mu mujyi wa Baraka barimo abakozi babiri bishyiramwe Gyadra n'impunzi imwe yari yahawe lifti hamwe n'umuturage umwe rusanzwe agiye muri mbaho mu nkambi ya Murongwe uku gushimutwa kwabo bantu bari bavuye mu nkambi ya Murongwe berekeza mu mujyi wa Baraka abyemezwa n'umuyobozi w'iyi nkambi Dominique Ntamubana
hari imodoka y'ishyirahamwe rya Hadra risanzwe rifasha muri site ya Murongwe bijyanye no kwiteza imbere yari bari batashe hanyuma rero harimo n'impunzi imwe bari bamwunguruje hanyuma rero bageze hirya y'ikambi nko ku birometero bibiri niho bahura n'abagizi ba nabi barabahagarika babahagarika bafise intumbero yuko bashobora bakura mu muduga bakabajana barabajanye amakuru dufise nuko bajanye abantu bashika kuri bane harimo abakozi babiri b'iryo shyirahamwe Adra hamwe n'uyundi yari ko arakorera igikorwa Adra cyo gushinga mu mashini ahuri ibigori hamwe rero n'uyo mu niyo mpunzi imwe yahoze ari na arongoye n'iyi kambi yacu yitwa Remy Mathieu Bigirimana ayo makuru nayukuri kakarere turabona yuko tutorohewe na gatoya kuko subwa mbere bibaye murabizi yuko atamwaka wari bwahere bari bajanye umukozi wa HCR baramumarana igihe murabizi yuko hari n'umukozi wa MSF byabaye ko binatuma iryo shyirahamwe ritagikorera muri aka karere kacu turabona yuko ari ikibazo kitoroshe
bamwe mu bakozi b'ishyirahamwe Gyadra bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza yuko ari abantu bane baraye bashimuswe barimo abakozi babo babiri badra bari bavuye mu nkambi ya Murongwe aho bari biriwe mu mirimo yo guhugura amashyirahamwe y'impunzi ibijyanye no kwihangira imirimo nubwo bamwe muri abo bakozi ba Hadra birinze kuduha amajwi bavuga yuko bashimuse bagenzi babo bari gusaba amafaranga angana n'ibihumbi 50 by'amadolari kugira ngo babarekure uyu muco wo gushimuta abantu wadutse muri teritwari ya Fizi yiganjemo imitwe yitwaje ibigwanisho uteye impungenge zimwe mu mpunzi z'abarundi ziba mu nkambi ya Murongo Jacqueline Niyonsaba ni mpunzi yo mu nkambi ya Murongo
jewe n'ukuri nk'impunzi yo ngahe Murongo numva ubwoba bwishi cyane kuko ibi bintu biriko biraba mu zone Fizi ni ibintu bidutera ubwoba cyane kumva nk'ejo ngo hari mu gihe cy'isaha 9 ngo abantu abakozi bo muri Hadra bahaje ariko barava mu kazi batashi yo babibaraka ngo bafatiwe aho hantu bitwa Marindi ariko ni ibintu bidatahurika aho hantu kuko ijya modoka birimo n'amaburi bakunze kugenda batari munsi y'abantu barenga abane kumva aho hantu bafatiwe na hantu hafi y'igisagara cy'imihana ariko nta muntu n'umwe yashoboye gutabara rero twebwe nk'impunzi ngaha kandi ndumva ko harimo n'umurefugee ari muri iyo modoka mugenzi wacu dufise ubwoba bwinshi kuko ibintu biguma biducako kuva aho dushikiye muri iyi kambi ni byinshi nk'abamaze kwicwa batugwa ibiziga ngaha ni benshi bamaze gushika bane batogwa ibiziga tutaza babishe hari umunyeshuri yapfuye agiye ku ishuri inyuma y'ikambi ntituza bamwishe ubu rero naho badutse no mu bapartenaire twebwe nk'impunzi dufise ubwoba bwinshi ubu n'ibikorwa bimwe bimwe birahagaze byo kuja inyuma y'ikambi ubuzima bwacu ugiye guhagarara mu gukora mu kujya mu kurondera icyo dufungura twahora tuja inyuma y'ikambi kuko dukubise amezi 6 tudapokera no gupokera ntidupokera kuba mvuga yo kudapokera bituma tuza kuronda ubuzima bwo hanze none ubugiye katagaruka twebwe nk'impunzi nitubone nyine tugiye kubaho kabisa twafise ubwoba bwishi cyane
ubuyobozi bwa societe civile muri Baraka buvuga yuko muri uyu mwaka w'2020 muri teritwari ya Fizi abantu bitwaje imbunda bamaze gushimuta abakozi bakorera amashyirahamwe MSF Action Aid HASER ndetse na Hadra babarekura ruko barinze gutanga amafaranga Vedaste Ngabo kubwaragijwe ijya Amerika uvira mu ntara kivuye
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Umungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco kumunsi wa Mungu heze yabwenye abakardinali 13 barimo Arkipiskopi wa Kigali mu Rwanda ariwe Musenyeri Antoine Kambanda ni igikorwa cyabaye inyuma y'imyaka 120 Ekleziya Katolika ishinzwe mu gihugu cy'u Rwanda mu kiganiro cihariye yagiranye na mugenzi wacu Venus Nshimiyimana Cardinal Kambanda yatanguye asigura uko yakiriye agateka yatewe na Papa Francisco.
Nakiranye ibyishimo ariko harimo no gutungurwa kuko ntabwo nari ngiteze u Rwanda n'igihugu ubundi kitagira icyicaro cy'umukardinali nibwo bwa mbere ntabwo rero biri mu bintu nk'abanyarwanda twari twiteze nanjye nuko nguko ariko ni ukubishimira Imana kuba Imana mu Rwanda yaraduhaye uwo mugisha no gushimira nyir'ubutungane Papa kuba yaradutekereje ni ikintu kidushimishije ko Kiliziya mu Rwanda nayo ibarwa mu za Kiliziya zifite abakaridinali muri Afurika
n'ubwa mbere mu myaka 120 kuva Kiliziya yasakara mu Rwanda ko igihugu cy'u Rwanda kibonye umukardinali ibyo bisobanuye iki kuba kirisitu kuri Kiliziya y'u Rwanda ndetse nk'uko mubivuga kuri Kiliziya yo mu karere u Rwanda ruherereyemo
kuba Kiliziya mu Rwanda yabonye umukardinali ni ukuvuga ngo ni Kiliziya na nyir'ubutungane Papa ubona ko imaze gushinga imizi imyaka 120 ntabwo ari myinshi ukurikije izindi zimaze imyaka ibihumbi bibiri ariko ni ukuvuga ngo natwe maze gushinga imizi ikindi cya kabiri ni ukuvuga ngo natwe ijwi ryacu rishobora kumvikana mu ruhando rwa kiliziya ku isi kuba kwagira umusanzu dutanga muyegezabutumwa ku isi kardinali abari mu nama njyanama ya papa aho inama ubunararibonye n'ibikorwa byegezabutumwa mu Rwanda biba bishobora gusangizwa abandi bakristu mu rwego rwa kiliziya ku isi. Ikindi ni uko kardinali ashyirwa mu nteko itora papa kanatorwamo papa nabyo urumva ni umuryango w'abakristu uba uri ku isonga mu kugira uruhare mu buzima n'ibikorwa bya kiliziya ku isi.
Nibutsa bumva ijwi rya Amerika yuko mwahawe ubusaseridoti na mutagatifu Yohani Pahulu wa kabiri wari papa icyo gihe mu mwaka w'1990 guhabwa ubusaseridoti n'umutagatifu uyu munsi ukaba ugiye kwicara i Roma ku ntebe y'umukadinali uwo murimo nkuko bivuga guretse kuwakirana ishema wumva kuremereye bingana gute.
Amateka agengwa n'Imana kuba mutagatifu papa Yohani Pawulo wa kabiri yaraje mu Rwanda tugeze igihe cyo guhabwa ubusaseridoti turangije amasomo ya seminari inama y'abepiskopi igatekereza muri gahunda y'ibikorwa papa azakora n'urwibutso azabasigira ko ari we waduha ubusaseridoti ibyo byose ni kwa kuko kw'Imana kugenga amateka. Ikintu cya mbere rero mba nshimira Imana yo mugenga wa byose iyo dukesha byose no kuba nyine naragize ayo mahirwe n'Imana ndamba mbishimira si ukuvuga ko biba ari umuntu ashobora kwikorera ngo abyipangire ahubwo n'Imana niyo igomba gushimirwa rero kandi bana abakristu kumfasha ngo tuyishimire cyane cyane abakristu mu Rwanda ndetse no mu karere.
Uri umwepiskopi, uri umukardinali, uri intumwa y'Imana mu Rwanda, iki cyubahiro ugihawe nyuma y'imyaka 26 igihugu cyawe cy'u Rwanda kimize mu marorerwa akomeye yageze kuri jenoside yakorewe abatutsi, ikintu kiriza y'u Rwanda yakomeje kuvugwamo ariko ikagira inzira yo kugangahurwa. Iyo ushubije amaso inyuma usanga kiriza y'u Rwanda igeze he kandi uyu mwanya wawe uzayifasha iki kugira ngo irusheho kwitagatifuza?
Murakoze bimwe mu bintu bikomeye mu Rwanda nk'igihugu na kiliziya mu Rwanda byanyuzemo na yari amateka ya jenoside n'icyasha gikomeye abantu batwifatiye ku gahanga. U Rwanda rwari rumaze kugira umubare w'abakristu munini bakibaza ukuntu bintu nka biriya bishoboka. Ni ibintu rero byatubabajije kandi bizikora isoni, ariko Imana igira impuhwe, ni umubyeyi w'impuhwe kuba Imana yaradufashije muri uru rugendo rw'imyaka 26 tukagenda twiyubaka mu bwiyunge tugenda turushaho kubaka ubumwe nk'abakristu n'abanyarwanda. Ni nabyo rero dukesha no kuba ubungubu kiliziya mu Rwanda yaseruka mu mahanga papa kayi kuba yitoramo umukardinali ni impuhwe z'Imana, ariko kandi na banyarwanda abakristu mbashimira umusanzu wabo ubwo bufatanye kugira ngo dushobore kubabarirana habayeho ikintu cyo kubabarira no gusaba imbabazi no kwiyunga. Pastorale muri imyaka 26 tumaze naho ngaho yagarukaga kukunga abanyarwanda no gusana imitima rero najye ni ntambwe ikomeye kandi ushimira na nyirubutungane papa ko yashimye kandi akabona ubwo butumwa bw'umuryango wa Kiliziya mu Rwanda.
Abumva ijwi ry'Amerika bakomeje kuduhamagara kutwandikira batubaza niba muzakomeza kugira icyicaro cyanyu ikigali nk'arikepiskopi wa Kigali cyangwa se niba muzagira n'ibindi biro i Roma kwa papa, intebe yanyu izabiri hehe?
Nzakomeza kuba arikepiskopi wa Kigali keretse n'ubutungane papa mbaye ubundi butumwa naundi n'umujyanama mu nama njyanama ya papa azajya adutumaho igihe hari imirimo yo gukorwa i Roma, ariko ngaruke muri diyosezi nshinzwe.
Mbere y'uko mbareka nyiricyubahiro, ni iki mwasaba abakristu b'abanyarwanda ndetse n'abandi mu karere bumva ururimi rw'abanyarwanda muri iki gihe cyo gushimira Imana?
Nabasaba kugira ngo dufatanye gushimira Imana kandi dufatanye kugira ngo evanjiri ikomeze gushinga imizi, ubukristu bwubaka ubumwe n'ubuvandimwe mu bantu bishinga imizi, cyane cyane muri ibi bihe bya COVID-19 icyorezo cyugarije isi. Tudusaba ubufatanye kugira ngo tugire turusheho gutsinda kuba banyamwigendaho no kwikunda. Ni uburwayi bwagaragaje ko bisaba abantu gufatanya kugira ngo dushobore kubutsinda. Ubundi iyo umuntu arwaye izindi ndwara, umutima cyangwa diyabete, ufite ubushobozi arivuza kugeza ku ubuzi bushoboka buriho buhenze. Ariko kuri COVID iyo wivuje wenyine kubera ko ifitiye ubushobozi ni hahandi, uragaruka babandi bagenzi bawe baturanye utavu batabonye ubushobozi bwo kwivuza bakakwanduza. Bivuga rero ngo ni uburwayi icyorezo kidusaba gufatanya twese tukivuza, tukivuriza hamwe, gufatanya kugira ngo tubwirinde. Ariyo mpamvu twihanganira kudashobora gusabana, ndetse no mu gusenga tugasenga twirinda, ariko kandi no gukora ku buryo nk'uko byatugendekeye. Naboneraho gushimira abantu ko habayeho ubufatanye kugira ngo hatagira umuntu wicwa n'inzara, kubera yuko abari muri guma mu rugo nta ushobora kujya kwihahira, kuko iyo habaye ukwirwanaho bamwe banduza abandi ugasanga ni byo twari turimo byose ntacyo bitanze. Ivanjiri ridufasha kurushaho kubaka ubuvandimwe n'ubumwe, ari nabyo bituma Imana ihora isingizwa no kuba bahamya urukundo rwayo muri iyi si yuje inabi.
Cardinal Antoine Kambanda, mbashimiye aka kanya mwigomwe mukagaha ijwi rya Amerika.
Na mukorana Imana ibamere umugisha, itumanaho ni ubutumwa bukomeye budufatiye runini bwubaka namwe kubaka ubuvandimwe ubumwe bw'abantu ku isi, n'ibiri mu butumwa mushobora kudufashamo cyane. Bakoze.
Reka twakire iyo migisha ya Musenyeri Antoine Kambanda, tunayerekeza kumviriza ijwi rya Amerika bose. Akaba ino ngaduce dusozerera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya. Nshimire bagenzi banje bose bagize uruharangwa no makuru n'ibiganiro bitegugwe byongere bibashikire, na makuru tubandanye gutororokanya tukanabashikiriza turi mu mihana yacu mu ntumbero yo kwirinda ikiza cya virusi ya corona muvise ko kibandanya akiduga. Kuri mikro Marie Kumera Jean Diane, ni nahazwe Fasil Gebehu niwe yegeranije amajwi yacu twemikwa izina rya bagenzi bacu tubikebanuye twifuriza kubandanya muruhanirwa mu byo murimo byose abemera bagahimbaza umunsi mukuru waberanda bose twizere yuko mwawuhimbaje neza mu banyu no mu byanyu naho ubutaha murare aharyana ahataryana harari umwasi.